Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
None utabahaye amakuru bizogenda gute? Mwuga ntibazore kuwukora, bazoguma wukora, bazocaca n'ibyo kwibwira. Amakuru uyasabwe, uyafise, yatange, uwo muntu azoye gumye ayo makuru rero, nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha.
Uwo ni umukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi, Nestor Bankumukunzi, avuga ku byerekeye korohereza abamenyesha makuru kuronka amakuru. Turavuga no ku biganiro byahuza abanyepolitike b'Abarundi vyarangiye ejo ku munsi wa mbere yarusha muri Tanzania ku nama mpuzamakungu y'iminsi itatu ikurabira hamwe imigambi yo kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka hamwe n'impinja iriko irera i Nairobi muri Kenya no ku mutekano muke ku banyekongo bari mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Mari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fideli, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika buriko burarungika abasirikare 5,200 ku rubibe Amerika ihana na Mexique gufasha aba basanzwe guhangana n'isinzi ry'abimukira bava muri Honduras bariko berekeza muri Amerika. Abategetsi mu gisirikare babwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa mbere ko umutekano ku rubibe ari wo mutekano w'igihugu. Bashikirije ko abasirikare 2,502 bazokwiyongera ku bandi bababa 2,100 basanzwe bari ku rubibe. Komiseri Kevin Mark Alenane ajejwe duwane hamwe no gucungera imbibe yashikirije ko abimukira bashika ku 3,500 b'abagabo, abagore hamwe n'abana bari muri Mexique begereza buhoro buhoro ku rubibe rwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubundi murwi w'abimukira bashika ku 3,000 ku munsi wa Mungu nibo bashika ku rubibe Guatemala gihana na Mexique bagamije guhamvya uwo wundi murwi munini. Perezida Donald Trump mu butumwa yashikirije ku rubuga rwa Twitter ejo ku munsi wa mbere yavuze ko Amerika igiye guterwa kandi ko abasirikare bayo bameze magabo. Abategetsi ba Indonesia bashikiriza ko bisa nuko atabarokotse inyuma yaho indege y'isosiyete Lion Air Flight yari itwaye ingenzi 189 abadereva hamwe n'abakozi bayo igwiriye mu ibahari maze iminota 13 igurutse iva ku kibuga cy'indege cy'i Jakarta. Vyikeka ko iyo ndege ishobora kuba yaribiye gushika ku metero 30 canke kuri 35. Abajejwe igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye ibiziga bitari bike byari ku birometero 15 vyahabereye iryo sanganya. Iyo ndege yari yagurutse isaha 12:20 mu gitondo mu masaha yo muri Indonesia byari bitekanijwe kwishika mu gisagara cha Bangka Belitung isaha 1:20 mu gitondo. Iryo sanganya ribaye irya mbere rishitse ku ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737. Indege nshasha igurwa cyane kandi inywa ibitoro bike. Nayo muri Afrika abajejwe umutekano muri Kamerune baraburijemwo abari ko barakora imyiyerekano mwibarabara bahakana itorwa rya Perezida Paul Biya ni nyuma y'amatora ya kuwindwi y'uku kwezi. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Yaounde Moki Edwin Kindzeka ashikiriza ko kugira birinde gukubitwa n'abapolisi abo batavuga rumwe na Leta baciye bihereza amabarabara bagana ku mashuri no ku masengero bibaza ko ariho bazotekanirwa. Igipolisi cashikirije ko cafashe abantu 4 kandi kiriko kiratohoza ku bandi bahungiye muri kaminuza bishushanya n'abanyeshure. Abategetsi batangaje ku munsi w'Imana ko Paul Biya yatahukanye intsinzi y'amatora ku majwi 71%. Nawe Maurice Kamto bahiganywe kandi yayoboneka ko akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yatahukanye amajwi 18%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umugambwe Mouvement Democratique du Peuple Camerounais MDPC wa Bia ko wivye ayo matora kandi mu buryo bukabije. Nawo umukunzi umensha makuru ya muka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi aheruka kugandagurwa avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bazaho ikiziga cha Khashoggi kiri Hatice Sengize yabishikirije ejo kuwa mbere gihe bari mu misa yo kwibuka Khashoggi hari I Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza. Khashoggi w'imyaka 59 yinjiye muri konsila ya Arabia Saudite Istanbul muri Turukiya kwigenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icumi kurondera impapuro z'uwo bari bimirije kubakana ariwe Sengize n'umunyaturukiya ariko ntiyigeze asohoka. Abategetsi ba Arabia Saudite babanje guhakana ko ataruhara bagize mu ibura rya Khashoggi ariko mu ndwi iheze baremeye ko urupfu rwiwe rwari rwarateguwe. Muri Afrika kandi perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo kuwa mbere yarabonanye n'abarongoye amashyirahamwe y'abikorera ivyabo mu twigoro two kubaremesha ko leta yiwe ishobora kuringaniza neza ibijanye n'ubutunzi ariko abo bagwizatunga barerekanye amakenga bafise kwikena ry'amafaranga mu kigiga c'igihugu bituma bigora ko bikorwa by'ubutunzi bibandanya neza muri ico gihugu. Abanyezimbabwe bariko barahura n'ibibazo byo kubura ibyankenerwa mu buzima bwa misi yose birimo ibitoro, imiti, amavuta yo guteka hamwe n'amazi meza yo kunywa. Ibiciro by'ibidandazwa byaraduze Mnangagwa agasaba abagwiza tunga kuzana ibidandazwa byinshi mu isoko hakubigumiza mu mahinguriro yabo.
Urakoze Aloys ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho inyuma y'iminsi itandatu abanyepolitike b'Abarundi bari mu biganiro I Arusha muri Tanzania. Umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiye. Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yatangaje ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira haboneke umuti ku matati ya politiki ari mu Burundi naho atabonetse amasezerano canke urwandiko rumwe ruhuriwe ko n'impande zose zegwa nayo matati. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Inyuma y'iminsi itandatu abanyapolitike b'Abarundi bari mu biganiro I Arusha muri Tanzania, umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiriye ngaho. Mu gihe yari kwarasozera ibyo biganiro, Benjamin Mkapa yavuze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira ngo haboneke umuti ku matati ya politike ari mu Burundi naho hatabonetse amasezerano cyangwa urwandiko rumwe ruhuriwe ko n'impande zose zegwa n'ayo matati. Umuhuza Mkapa yavuze ko agiye gutanga raporo kuba mutumye ambassador David Kapsa n'umuhanuzi mukuru wiwe.
The facilitator now will review the documents he has.
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze hamwe n'uru rero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda. Ijwi rya Amerika ryamubajije nimba umuhuza azoguma ari mu Kapa canke ko azoba ibindi biganiro. Kapsa ati twebwe twifuza guhagarikira ngaha. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase bazoshima ko biba kuko butubishize mu maboko yabo kuko umuhuza mukuru perezida Museveni nawe azoca yihicegeranyo. Nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara. Bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa ariko Mkapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Kubwa abanyepolitike bari bamaze iminsi ngaho Mkapa yatanze imihoho basavye mu rwandiko barungikisha mu mpuzamakungu ONI hamwe n'umwe bwa Afrika ko bifuza abandi bahuza. Anise Niyonkuru yajarongoye umugwi w'abatumiwe mu runanisa na leta rutavuga rumwe na leta.
Twashaka uwundi muhuza. Ubwa mbere twashaka yuko Union Africaine yishyira hamwe igihugu byo muri Afrika byuca risubira rigafata ikibazo cy'uri muntuke bakaturondera uwundi muhuza kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cy'Uburundi atacitayeho cyane tukagira tuti ibihugu bihurikiye irishyira hamwe igihugu byo muri Afrika basubire bagisubiremo basubire barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cyo Burundi abo bantu ko ari bari bamaze imyaka 2 bagerageza mugabo byanka botanga imihoho bose ico kibazo kikaja mu minwe y'undi muhuza
ikindi basavye kandi muhuza kakebemerera kugishikana no kuba inama ya karere yiga ikibazo cyo Burundi gusa tasesipomana asarikira umugambwe iprona uruhande rutavuga rumwe na leta ya Javi Bujumbura
tuti ntivyumvikana ko aka karere y'imyaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa kugira yige gusa ico kibazo cyo Burundi ati vya naje ndabona ko byananiranye nico gituma muri raporo nshikiriza muhuza nsaba ko ico kibazo cyo Burundi coshigwa ku runama yacu yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hariko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezwa tuti imbere kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru bihugu itafata ingingo ishimisha abarundi twasavye ko ico kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine bagaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigigwamo icyo kibazo cyo Burundi.
Pierre Clavier Nahimana atwara umugambwe Sabanya Fredebu nawe yamenyesheje ko bizeye badakekeranya ko naho ikibazo cyo Burundi cyo habwa abandi bahuza ibyifuzo byabo bizoshikanwa imbere kandi bigafatirwa ko
tubona yuko yatwemerera kubyimviro twashikirize ngaha azobishikiriza abakuru bihugu bakuru bacu hanyuma bagaheza nabo bakagice babivuze ko kuko we yavuze ati jewe ndumufasha ariko abahuza ubure bagiye gutanguza ibiganiro bikomeye bongere babe abahuza koko ntibagume bari abafasha gusa ikibazo kiri mu Burundi bagitorere inyishu n'ingoga nkuko bigombwa gukogwa aho rero twebwe twahakuye umwizero ukomeye ko yatubwiye yuko abakuru b'ibihugu bakarere ikibazo cy'u Burundi bagiye kugifata mu ntoke vuba kandi bagitorere inyishu
muri byo biganiro byari bimaze iminsi umuhuza arafite n'ikindi ashima nuko abanyepolitike b'abarundi bashoboye kugira umugumwe w'abatavuga rumwe na leta baba abahunze hamwe n'abari mu gihugu gusa arababazwa n'uko leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imigambwe bicuditse batitavye ubutumire bwiwe inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari nayo izofata iyindi ntombero y'ingendo guhuza abarundi ivyogenda itekanjwe kuba mu mpera z'ukwezi kw'11 kuza atagihindutse Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'Amerika mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi d'Amerika, Radio Yany.
Kwindi nkuru yerekeye Burundi abamenyesha makuru basaba ko hojaho itegeko riborohereza kuronka makuru aho ni nyuma yaho abavugizi bamwe bamwe bisata vya leta bagirizwe ko badatanga makuru vyashikirizwe jo kuwa mbere mu nama yahuje abamenyesha makuru ubushikiranganje bubajejwe hamwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Muramvya. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse ari mu Burundi.
Abamenyesha makuru mu Burundi amategeko arabaha uburenganzira bwo kurondera amakuru ari hose ariko kuyaronka ni kibazo. Umumenyesha makuru Jacques Bukuru yerekanye mu cigwa yatanze ko hakenewe itegeko ribwiriza abantu gutanga amakuru. Ico cigwa cyacerekeye uburenganzira bw'umenyesha makuru mu kuronka amakuru.
Harakenewe itegeko rihatire abatanga amakuru kuyatanga. Et d'office, loi sur l'accès à l'information. Avec bisabwa na demokrasi intwaro rusange ko dushahaye amategeko ahatira abantu kuduha le document pibi ahatira ababiza gutanga makuru kutubwira makuru.
Christine Kamikazi akora mu kinyamakuru iwacu yavuze iby'abashikiye ku kazi wabo
byatubaye ko mu kinyamakuru iwacu aho iho umuvugizi w'urwego rukomeye rwa leta yarafashe ingingo aravuga ati ikinyamakuru iwacu nta nkuru nzosubira kubaha ku buryo ubu unye tumuhamagaye kugira ngo aduha makuru atubwira ati mwegwe muri iwacu narabwiye yuko ata makuru nzosubira kubaha. Nasaba ko iyo ari umutegetsi kanaka adashimishijwe n'inkuru aho gufata ingingo iri kategorike nk'iyo uwo abatashimishijwe n'iyo nkuru yo kwegera uwatanze iyo nkuru umuntu akabaha iyo trois de réponse bakisigura.
Mu batumiye muri iyo nama hari nk'umukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera imenyeshamakuru sense Nestor Bankumukunzi mu byashikirije harimo ivyumviro vyuhira ivyo uyo menyeshamakuru iraheje kuvuga.
Kandi nagomba kugira ico mvuze ko ni abantu bafata ingingo yo kudaha inkuru ikinyamakuru hariho abamaze kutitwara ko mu radio culture twarabagendeye mu miseheze baratubwira yuko hariho umporte parole atazosubira kubaha makuru none utabahaye amakuru bizogenda gute mwuga ntibazoreka kuwukora bazoguma wukora bazocacha n'ibyo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azoye gumye ayo makuru rero deni baza yuko azoba ari kagomba gutisha azoba afite tunenge mbere binenge ari karanyigeze
hagataho bango bakora mu bisata byo kumenyekanisha amakuru mu nzego za leta batiyo tegeko yotegeka abantu gutanga amakuru kujaho ni kimwe nayo kuja mu ngiro ni kindi. Pia nkurikiye numuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
nta tegeko na rimwe ridutuma gutanga amakuru sinibaza nuko nubwo gyobaho gyoshobora gushirwa mu ngiro wewe washize tegeko uti uzotegeza gutanga amakuru sinzi ayo wovuga ubushikiranganje bwoteza gutanga yari n'igihe bo yatangira ico je nibaza twoshira imbere ni migenderanire myiza y'abatanga amakuru namwe bw'abamenyesha amakuru mugu kazoza gukora inkuru izizuza amateko y'umwuga ko ndazikwima uburenganzira bw'iwanje ushatse urashobora kushunyitwarira kuntwara kuko je media ntizimpa amategeko na sense nta mategeko impa ndafise abampa amategeko.
Itegeko ribwiriza gutanga amakuru ku babijejwe naho ariko yasabwa mu Burundi risanzwe rihari mu bindi bihugu nko muri Afrika y'Epfo ryashyizweho mwaka wa 2000 nayo ku ruhande rwa Afrika y'Ubuseruko mu gihugu cy'u Buganda risanzwe ririho ryashyizweho 2005 kumwe mukuru intera Muramvya Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite. Tuko kwibutsa ko mu Rwanda itegeko risaba abategetsi guha abanyamakuru amakuru igihe cyose bayasabye ryemejwe mu mwaka wa 2013.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Kuva ejo ku munsi wa mbere Nairobi hariko habera inama mpuzamakungu y'iminsi itatu yukurabira hamwe imigambi yo kugabanya imfu z'abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka hamwe n'impinja. Umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi yakurikiranye iyi nkuru.
Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu OMS, ikigaga ca ONU citaho ineza y'abana UNICEF, ikigaga c'isi kiraho ibijanye n'igurirana ry'abantu FINWAP n'andi mashyirahamwe yo ku isi akorera mu gisata c'amagara y'abantu vyerekana ko Afrika ari irimwe ibiharuro vyinshi vy'abakenyezi bapfa ariko baribaruka hamwe n'inzoga zifa ziriko ziravuka canke zimaze igihe gito zibayeho. Suzy Villeneuve n'umuhanuzi muri UNICEF mu bijanye no gukomeza amagara y'abantu ku rwego rwa Afrika y'uburengero niyo hagati
quand on essaie de faire la comparaison et combien d'enfants meurent par jour
ugerageje kugereranya ibitigiri by'abana bapfa ku munsi abana bari mu munsi y'iminsi 28 ni nk'indege ya Boeing y'abana 250 ikoroka buri munsi birateye ubwoba abo n'abana bapfa kubera bataronse ubufasha bwiza bariko baravuka canke imbere kuko umuvyeyi ategerezwa kwipimisha agize amahirwe yo kuvuka naho kubera atabuvuzi bwiza bukurikira aca yitaba imana mu minsi mike kuko niko biri ivyankenerwa ku mpinja ni bike cyane kandi ibikoresho byo gutabara inzoya ntibizimvye na gato hategerezwa kuba impinduka yiyerekwa muri Afrika. Iruhande y'abana hari n'abakenyezi benshi bapfa bariko baribaruka. Muganga Trifoni inkuru nziza akorera mu gisata cya OMS kirabihugu 47 kuri 54 bya Afrika asigura kwa benshi baturuka mu karere ko munsi ya Sahara
duheruka ibiharuro mu 2015 ibitigiri by'abakenyezi ni bihumba 289 ariko muri abo 66% bapfa muri Afrika yo munsi ya Sahara abana nabo ku muri ico gihe twaharuye inzoya imiliyoni 2 n'ibihumba 600 bapfuye mu isi yose ariko umuriyoni niwe wari wapfuye muri Afrika n'ukuvuga yunzo yazapfuye umwe kuri batatu yapfuye ari uwo muri Afrika.
Villeneuve nawe yemeza ko n'icyancho zidashemeye na gato.
Quand je vois par exemple dans l'immunisation dans notre région seulement les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
iyo ndavye bijanye n'incancho mu karere kacu gusa ku burengero na hagati y'Afrika harabana miliyoni 6 n'ibihumbi 600 bataracancwa igihugu nka Nigeria kirimo miliyoni 4 n'ibihumbi 400 kurabo Kongo ifise ibihumbi 600 kubereka abo bana badacancwa nuko baba mu duce tutagira mu mutekano ahantu hadashikwa hari imvo nyinshi mugabo dutegerezwa gukora kugira ngo izo mvo zihave hatorwe umuti abana bose bategerezwa gucancwa ataruko nibi biza tuguma tubona.
Si les enfants ne sont pas vaccinés, c'est tout ce qu'on a comme épidémie.
Turetse uburyo bw'amafaranga n'ubukene bw'abakozi hari n'indi ntamba myinyamukuru nk'uko tuvyiganirwa n'umfasoni nkuru nziza.
Hari ikintu twashikimikiye ko uyu munsi gikomeye nuko amareta akwiye kugerageza amahoro akirara mu bihugu byose kubera twasanze yuko abavyeyi impinja n'abana bapfa benshi bapfa mu bihugu birimwo ingwano muri bajya abantu usanga batari mu ngo zabo badaheza ngo bashikigwe batishike kwa muganga canke baronge imiti kwiye 60% y'abakenyezi bapfa bari kuba baravyara bapfira mu bihugu birimo ingwano ibice 53 y'abana bapfa bapfira mu bihugu birimo ingwano birimo akajagari icambere umuntu ukora no kugira habe amahoro mu bihugu byose
bimwe mu bihugu bya Afrika na hatamikoro menshi bifise byarashoboye gushira hama politike y'akamaro.
Ni gikorwa gikomeye cyane twibaza yuko ibihugu byose n'ababifasha bose bakwiye gukorana bagashira ingufu hamwe kugira ngo icyo gikorwa gishobore gukoreka kandi hari ibihugu binakenye byabishoboye mu Rwanda Cap Vert ni ibihugu byashoboye kugabanya cyane ibiharuro by'abagore bapfa ku mwaka twizeye yuko n'ibindi bihugu bishobora kuraba bigatera imbere nk'uko ibyo bindi bihugu byabikoze.
Waseruka i Burundi mu yugururwa ry'inama Esperance Mateso haico yishimira kuvyerekeye igihugu ciwe.
Umugambi mbona ko ari mwiza cyane kanatsinda natwebwe mu gihugu cy'u Burundi nyakubaha umukuru w'igihugu yarashizeho umugambi wo gufasha ababyeyi ngo bibaruke ku buntu no kugira abana bato bato bavugwe ku buntu nkabona ko ari umugambi mwiza cyane ko ari ababyeyi benshi batashobora kuronka uburyo bwo gushika kwa muganga na mwarirya bavuga ko umukenyezi ari nkingi y'umuryango.
Amatohoza onu yerekana kwa abana 5 kuri 10 bapfa batarakwiza imyaka 5 ari muri Afrika yo munsi ya Sahara mu gihe 3 kuri 10 ari muri Aziya y'Epfo. Ihangiro rya onu nuko mu mwaka 2030 abakenyezi n'abana bose baba bashobora gushikira no guhabwa ubuvuzi bifuza ku isi yose. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imburu nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60 tu.
Yego, na handi wa yakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abanyekongo bari mu ikambi impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda baratakamba ku mutekano wabo ugeramiwe. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Gilbert Musavyimana, umwe mu bashinzwe umutekano muri iyo kambi, ku byerekeye ico kibazo. Tubatega amatwi.
Hari amakuru atugeraho avuga ko hari abantu bagera kuri 7 baraye bashimuswe aho mu nkambi. Aya makuru wayemeza bashimuswe nande?
Abo bashimuswe n'abapolisi baje mu ijoro ryo kuwa gatandatu, nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu 8. Muri abo bantu 8 bafashwe, umwe niwe wacitse avamo araza. Niwe wavuze amakuru ariko abandi 7 barabafashe barabajanye bose. Ubu ngubu tuvugana bari muri polisi barafunzwe ku Kiboye.
Ni wowe ushinzwe umutekano aho muri karitsiye ya 9, hari impamvu polisi yaje igatwara abo bantu ko ari 8 n'ubwo 8 yabacitse?
Oya, ntabwo abo bantu baje hano barabafata nta mpamvu n'imwe, ni ukubagira ipoteza bagenda bahamura abantu bababwira amagambo kuko bashaka kuduhamura, bashaka kudukorera ipotezwa nyine batugerera nabi, ariko nta mpamvu n'imwe abiteye.
Abo bantu bafashwe na polisi ubwawe wabusanzwe ubazi, uzi neza imyitwarire yabo n'indakemwa?
N'indakemwa rwose, ni abantu bazimye kuko babafashe bari mu muhanda bari kwigendera hari akiri na kare, barabufata bagafunga ntacaha na kimwe rwose bari bakoze.
Abo bantu 7 tuvuge mu maboko ya polisi, ni abagabo gusa cyangwa bavanzemo n'abandi?
Ni abagabo, nta mugore urimo, nta mukobwa urimo, ni abantu b'abasore bagiye bafata. Hari na bamwe bafashe bari bafite umurwayi bari bajanye mu bitaro, bagiye kugera ku bitaro bahura nabo, umwe muri abo bajanwe nabo afatwamo kuko abandi bari bafite babashizemo amapingo nabo baramufata.
Nawe kandi ubwo nta makuru y'icyo yaba yarafatiwe cyangwa se izindi mpamvu?
Ntacyo bamufatiye, gusa n'ihohoterwa dufitiwe turimo turakorerwa n'aba bapolisi kugira ngo badutere ubwoba, kuko hano badukoreshamo ibintu nyine byabo, bagenda baduteramo iterabwoba bavuga ngo twaragumutse, ngo twagiye, kandi abantu bagiye cyane cyane tukabona kuko abo bantu babiterwa na komite batoye yabo, kuko nibo bayishyiriyeho iyo komite ikorera mu kwaha kwa leta, ikagenda ibabwira ibintu bitari byo. Icyo gihe ugasanga abantu kuko barakorerwa ihohoterwa tutazi iyo rivuye, ugasanga bagushyizeho ibintu utigeze unatekereza bakabigushyiraho. Nizo mpamvu kenshi na kenshi abantu barimo barahohoterwa hano mu nkambi ya Kiziba.
None se iyo mwiyambaje ishami rya Onigita ku mpunzi HCR aho ikarongi, ribabwira iki? Ribumvisha iki?
Hano ntacyo rikora kuko sigaye ritinya iyi leta, nta kintu bigera bakora na kimwe, baracecetse bari aho ngaho, nta kintu bakora iyo tubabwira. Ahubwo nkamwe muri yo mwadufasha rwose mukadukorera ubuvugizi, kuko aha hantu turaharambiwe bitewe n'itotezwa dukorerwa, agiye bafunga, hari undi umwe bigeze gufata azindutse ngo ni ngabo arafunzwe, n'ubu dutegerezwa kuko ashobora kuba yarapfuye, kuko nta makuru ye kuva afashwe hashize ukwezi kurenga ntarengero ryiwe.
Uwo mugabo usa nk'ukomojeho wabuze mu kwezi ngira ngo kwa 9 cya kwa 8 hashize hafi amezi 2, hari icyo umuryango kugeza ubu waba uzi ku bijyanye n'irengero rye?
Nta turamenya kuva icyo gihe bakoze iperereza, bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya amakuru ye, ntayo yabashije kuboneka.
Ukwezi ni igihe kirekire cyane, ni ukuvuga ko yazimiye burundu?
Yarazimiye rwose, nta makuru ye, uburyo twe dutekereza ko no kuba ashobora kuba atagihari.
Turamushimiye Gilbert Musavyimana wo mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryaragerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'uburengero ndetse n'umuvugizi w'ipolisi ku rwego rw'igihugu, ntiyagira n'umwe muri bo yitaba telefone igendanwa. Nshuti mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.